Hii ni Radio Izwi ya Amerika. Radio Izwi ya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Burundi dusamiranira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Bino neza inshuti muduteza amatwi muri kumwe na Fidel Nyonga
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe n'amakuru mu biyaga bigari n'ahandi ku isi nyine nk'uko mumenyereye duhere mu Rwanda mu ngingo z'ingenzi. Uruganda rw'itabi rwa Rwigara rwatsinzwe urubanza ruburana n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu rukiko rw'ubucuruzi.
Turacyafite uburenganzira bwo kujurira kubwo rero icyemezo tukuba tutakishimiye tuzajurira.
Byarugo
dufite iminsi 30 ngo tuzajurira muri iminsi 30 guhera uyu munsi.
Uyu ni umwari w'amahoro Andrwigara asobanurira ko bazajurira ikigo cy'imisoro n'amahoro cyishyuza uruganda rwabo miliyari 6 z'amafaranga y'u Rwanda.
Tutangurire ku njamake makuru y'ijyano hino tubira tubashikiriza mu kanya igitero cy'iterabwoba i Nairobi Al-Shabaab ivuga ko ariyo yagikoze. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha yiraye yambitse Izera Laurent Gbagbo yahoze ari perezida w'igihugu cya Cote d'Ivoire. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Ito ni dore ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Muri Kenya abantu bitwaje ibigwanisho bagize igitero ku ihoteli yitwa D2 Hotel mugwa mukuru Nairobi. Igitero kuri iyo hoteli cyatanguye hafi isaha 9 n'igice zo kumutaga mu masaha y'i Nairobi no mu kwa kabiri. Ababonye ibyabaye bavuga ko bumvise bombi turika n'amasasi y'urutavana ko yasana. Ibinyamakuru ama radio na televiziyo by'igihugu cya Kenya byatangaje ko abantu batari bake bishwe muri ico gitero. Yamara abategetsi ntibaremeza ayo makuru mu guwiterabwoba ukorera muri Somalia Al-Shabaab witiriye ico gitero. Duran Fara yahoze ayoboye komite y'inkino za Olympique muri Somalia yabwiye Ijwi rya Amerika Service ki Somali ko we n'abagenzi we bari binjiye mu ihoteli D2 Hotel igihe cyo gitero caba. Avuga ko yabonye abantu batari bake bakomeretse. Umuvugizi wa leta ya Kenya Eric Kiraite yabwiye Ijwi rya Amerika ko inteko zijeje umutekano ziko zigerageza gutuza abakoze igitero kuri iyo hoteli. Yamenyesheje ko itohoza ryo kumenya niba ari igitero cy'iterabwoba canke atari cyo ririko riraba. Amasanamu y'itororokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press yerekanye imodoka ziriko zirasha hanze y'ihoteli n'abantu bariko bavanwa mu kibanza iyo hoteli irimo. Abasirikare bafise ingoho babonye bariko binjira mu kibanza icyo gitero cabereyemo.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uwo President Donald Trump yahisemo kugira ngo azabe ministri w'ubutabera mushya William Barr. Uyu munsi ari imbere y'abasenateri kugira ngo bamuhate ibibazo barebe nimba bamwemeza cyangwa se nimba bamuhakana. Mu byo bamubajije harimo ikirebana n'umushinjacyaha wihariye Robert Mueller urimo ukora nketi ku ruhare rw'Uburusiya mu matora ya Amerika yo mu 2016. William Barr yemeye kumugaragara ko aramutse yemejwe azareka Robert Mueller igihe cyose azakenera kugira ngo asoze neza akazi ke, kandi yavuze ko azamuha n'amafaranga yose ya ngombwa. Iki kibazo cyaturutse ku nyandiko ya William Barr yo mu mwaka ushize yavugaga ko Mueller adafite ububasha bwo gukora nketi kuri President Trump. William Barr afite imyaka 68 y'amavuko, yigeze kuba ministri w'ubutabera mu butegetsi bwa President George H.W. Bush, ni ukuvuga rero Bush mukuru. Barr aramutse yemejwe na Sena yasimbura Jeff Sessions weguye mu kwezi kwa 11 gushize. Ubu rero uko barimo bamubaza muri Sena biracyakomeza.
Naho muri Republika Iheranira Demokarasi ya Kongo Sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yatanguye kumviriza ikirego umukandida atavuga rumwe na leta Martin Fayulu yashikirije iyo sentare kubijanye n'ibyavuye amatora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba muri Kongo. Fayulu na Felix Tshisekedi yatangajwe ko ariwe yatsinze amatora baserukiwe n'abashingwa manza babo muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro uno munsi wa kabiri. abase kuri komisiyo y'igihugu ijejwe amatora nabo nyene baje muri sentare ijejwe kubahiriza ubwirizwa nshingiro itegezwa gufata ingingo ku kirego cha Fayulu ku munsi wa gatandatu. Fayulu yashingishije urubanza muri iyo sentare asaba ko amajwi asubira gutorwa mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki 30 z'ukwezi kw'12 mwaka urangiye. Asaba rero ko ayo majwi asubira guharugwa, atangaza ko yatsinze amatora n'ibice 61% by'amajwi. Fayulu avuga ko ivyavuye amatora vyahinduwe kugira Felix Tshisekedi abari we atangazwa ko yatsinze amatora. Komisiyo y'igihugu ijejwe amatora itangaje ko Felix Tshisekedi yatsinze n'ibice 38% by'amajwi, mu gihe Fayulu yaronse ibice 34% by'amajwi. Mubandanya kumviriza makuru yo hijyano hino twabateguriye muri akakanyi Washington DC. Abacamanza muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha Ilaye bambitse zera Laurent Gbagbo yahoze ari president w'igihugu cya Cote d'Ivoire ku vyaha byo mu ngwano yagirizwa kujanye n'ubwicanyi bwakurikiye amatora yabayemo amatati yo mu mwaka w'2010. Amatora yatumye akugwa ku butegetsi. Abashigikiye Gbagbo barerekanye kamwemwe gakomeye uno munsi kwa kabiri igihe umucamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpana vyaha yatangaza ingingo y'iyo sentare yo guhanagura ivyaha kuri Gbagbo hamwe na Charles Blé Goudé yahoze ari umufasha wiwe akomeye akongera akaba yabaye n'umushikiranganje ajejwe ugwaruka. Umucamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpana vyaha n'abandi bacamanza batari bake basanze abashikiriza manza batashoboye kwerekana ivyemezo ntahinyuzwa ku vyaha Gbagbo na Blé Goudé bagirizwa. Abantu barenga 3000 barishwe mu mpera z'umwaka w'2010 no mu ntango z'umwaka w'2011 muri Cote d'Ivoire igihe Gbagbo yanka kwemera ko yatsinzwe na Alassane Ouattara mu matora. Ouattara niwe ayoboye igihugu muri iki gihe. Umucamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpana vyaha havuga ko atavyemezo vyerekana ko Gbagbo na Blé Goudé bateguriye hamwe umugambi wo gukokeza ababashigikiye gukora ubwicanyi. Uwo mucamanza yategetse ko abo bagabo babiri barekugwa uno nyene yamara yigijeyo iyo ngingo gushikejo kwa gatatu kugira hakanya abashikiriza manza ko gufata ingingo nimba bashaka kunguruza urubanza.
Muri Zimbabwe nta nyoni yatambaga uyu munsi mu mihanda yo mu murwa mukuru Harare. Ubucuruzi, amabanki, amashuri byose byari byahagaze. Urugaga rw'amashyirahamwe y'abakozi rwabwiye abayoboke barwo guhagarika akazi iminsi 3. Internet kandi nayo yari yahagaze hose mu mujyi wa Harare. Gusa mu nkengero za Harare muri quartier yitwa Kuwanzana abantu bongeye gukora imyigaragambyo uyu munsi bahangana n'abapolisi. Polisi igeraho yiyambaza kajugujugu yarashe ibyuka biryana mu maso mu baturage. Imyigaragambyo yabaye ejo kuwa mbere mu murwa mukuru wa Zimbabwe no mu mujyi wa Bulawayo wa kabiri mu gihugu yaguyemo abantu 5 nk'uko urugaga rw'abaganga baharanira uburenganzira bwa muntu rwabitangaje. Imyigaragambyo yo muri Zimbabwe yatewe n'izamuka ry'ibiciro bya lisansi.
Radio Ijwi d'Amerika Washington DC naho muri Gabon president waho Ali Bongo Ondimba ari hanze y'igihugu ku mpamvu z'amagara yiwe kuva mu kwezi kw'icumi umwaka urangiye yatahutse mu gihugu kiwe kurorera irahira rya leta yiwe nshasha. Itahuka ryiwe ibayindwa imwe inyuma y'uko habaye igeragezwa rya kudeta. Babiri mu basirikare bagerageje iyo kudeta barishwe mu gihe bandi bane bafashwe. Itangazamakuru ryo muri Gabon ivuga ko Bongo yashitse mu gihugu mu ijoro ryashize no munsi wa kabiri avuye mu gihugu cya Maroc aho yariko aruhukira inyuma y'uko aviriranye mu bwongo. Nta kinini leta yatangaje ku kugene amerewe. Umushikiranganji ajeje ubutunzi Jean Marie Ogandaga avuga ko kubona Perezida Bongo atahutse mu gihugu ari ikimenyetso ciza ku butunzi bw'igihugu. Dr. Perezida Bongo yatangaje no munsi igihe leta yiwe nshasha yarahira yagenye Julien Ngokoge Bekale kuba umushikiranganji wa mbere gato y'inyuma y'uko kudeta igeragajwe ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere. Radio Ijwi d'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC turi no kuri internet wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com.
Amakuru mu biyaga bigari. I Kigali mu Rwanda urukiko rw'ubucuruzi rwategetse Andrwigara na Neza Yvonne kwishyura imisoro yisabwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro kirabishyuza cyishyuza uruganda rw'itabi rwanya kwigendera Assinapol Rwigara. Abaregwa bavuga ko bazajurira rero iki cyemezo. Erika bagira ubusa yakurikiye isoma ry'urubanza.
Byiburi minota itari munsi ya 15 niyo umwari w'amahoro Anne Rwigara yamaze imbere y'umucamanza yumva ibikubiye mu cyemezo cy'urubanza bamaze iminsi bahanganyemo n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Kirarega abanyamigabane b'uruganda rw'itabi rwanya kwigendera Sinapol Rwigara kugira uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro ibarirwa mu kayabo ka miliyari zikaba kabesheshatu z'amafaranga. Uw'amahoro Anne Rwigara, umuyobozi mukuru w'uruganda rw'itabi Premier Tobacco Company Limited, icyarimwe n'umunyamigabane, niwe wenyine wagaragaye mu cyumba cy'urukiko mu baburana urubanza. Ikigo Rwanda Revenue Authority kiramurega we na bagenzi be barimo Neza Yvonne wari umucunga mutungo w'uruganda ko mu 2017 bagiye batanga amakuru atari ayanyayo kubyerekeranye n'imisoro. Ibyo byose ngo babikoze ku bushake. Abunganira ikigo Rwanda Revenue Authority Maître Baje n'Ibyiringiro na mugenzi we Gatera Jean Clément bavuga ko abanyamigabane b'uruganda bari bafite inyungu zo kurengera ibikorwa by'uruganda aho gusuzuma imikorere yarwo umunsi ku wundi ngo bararebereye kugeraho rudashobora kwishyura imisoro. Bavuga ko impamvu bahisemo kurega abanyamigabane ari uko basanze nta mitungo y'uruganda yashoboraga kugurishwa ku buryo yavamo imisoro rwishyuzwa. Ubunganira abanyamigabane ndetse n'uruganda PTC Maître Janvier Rwagatare we akavuga ko nta ruhare na ruto abanyamigabane barimo Anne Rwigara ukuri ibikorwa by'ubucuruzi byo kwa Rwigara bagize mu gutuma uruganda rutishyura imisoro. Akavuga ko iyo biba byarabayeho bagombaga gukorerwa dosiye nshinjabyaha igashyikirizwa inzego z'ubutabera zikabakurikirana. Uyu munyamategeko akifuza ko byaba byiza hakozwe igenzura ryimbitse rigaragaza uburyo iyo misoro itishyuwe. Mu isesengura ry'umucamanza yanzuye ko umwari w'amahoro Anne Rwigara, umuyobozi w'uruganda rw'itabi cyanwe n'umunyamigabane na Neza Yvonne wari ushinzwe icungamutungo ry'uruganda bagize uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro. Avuga ko bagize uburangare ntibakurikirana ibikorwa by'uruganda bituma rugeraho kutishyura imisoro maze ategeka ko bagomba kuryozwa ayo makosa yabo. Abandi banyamigabane barimo Madame Mukange Manyaderine Rwigara, umugore wa nyakwigendera Assinapol Rwigara uza no kwisonga mu bafite imigabane myinshi kuko yihariye hejuru ya 90%. Umucamanza yavuze ko nta bimenyetso bigaragara ko hari aho bari bahuriye n'imicungire y'uruganda. Yavuze ko kugira imigabane myinshi kwa Mukange Manyi ikomoka ku izungura. Kugenzura ryimbitse uruhande ruregwa rwasabaga ry'uburyo umusoro utishyuwe, umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yavuze ko bidasaba abahanga mu ibarurishamari kandi ko nta n'inzira yo kongera kujya kubarura kuko bigaragara ko umusoro utishyuwe. Uretse kuryozwa umusoro w'uruganda rutishyuye bireba Anne Rwigara, umuyobozi n'umunyamigabane wa PTC ndetse na Neza Yvonne, Rwanda Revenue Authority yari yifuje ko yahabwa miliyoni 2 zindiki kuko ngo bayishoye mu manza. Icyakora mu gaciro k'umucamanza wo mu rukiko rw'ubucuruzi we yategetse ko Anne Rwigara na Neza Yvonne bagomba kuzishyura 700,000 by'indishyi. Yategetse kandi ko aba bayobozi cyarimwe n'abanyamigabane ba PTC bagomba gusubiza ikigo Rwanda Revenue Authority 50,000 by'amafaranga y'igarama y'urubanza cyatanze. Isomwa ry'urubanza rirangiye umwari w'amahoro Anne Rwigara yabwijwe rya Amerika ko icyemezo kidashimishije kandi ko biteguye guhita bakijuririra.
Icyemezo cy'umucamanza ntabwo cyakiriye neza ariko nta kibazo kubera ko tuzajurira, turacyafite uburenganzira bwo kujurira, kubwo rero icyemezo kuba tutakishimiye tuzajurira.
Byarugo
dufite iminsi 30 ubwo tuzajurira muri iminsi 30 guhera uyu munsi.
Urubanza ruriho mu rukiko rw'ubucuruzi Rwanda Revenue Authority irega abanyamigabane kugira uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro, mu gihe mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiru mu karere ka Gasabo naho hari mu rundi rubanza rubangikanye n'uru. Uruganda rw'itabi rwa Rwigara rurega ikigo Rwanda Revenue Authority ko gifatanije n'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Vedaste Habimana bateje mu cyamunara Fond de Commerce y'uruganda. Kugeza ubu baravuga ko yabigena agaciro ry'iyo cyamunara nayavuyemo batayazi. Ni cyamunara bavuga ko yakozwe mu buryo bunyuranije n'amategeko bakayiregera basaba ko yateshwa agaciro. Mu bindi byatejwe cyamunara twabashije kumenya yavuyemo mu mitungo y'uru ruganda nakwibutsa imashini zakoraga itabi na stoke y'itabi byavuye asagaho gato miliyari 2 z'amafaranga aho hari mu mwaka ushize 2018. Ibyo kwa Rwigara na Leta y'u Rwanda byatangiye gukara cyane mu ntangiriro za 2015 akimara gupfa. Ubutegetsi buvuga ko yazize urwo impanuka mu gihe umuryango w'utaryo umunwa mukubushinja ko aribwo bwamuhitanye. Uru ruganda rumaze umwaka usaga rudakora, bivuga ko rwishyuraga miliyoni zibarirwa muri 300,000 z'amafaranga y'umusoro wa buri kwezi. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric urakoze reka Sumta Kaboyi akwakire we yakurikiye imirimo ya Sena imirimo y'igenzura ry'ibigo 12 bya leta Sena rivuga yuko bikoresha nabi amafaranga bihabwa kandi ayo mafaranga yiharira ingengo y'imari ingana na 60%. Asumta
Hashize imyaka 3 yikurikiranya ibigo 12 bikomeye mu Rwanda bihora bivugwamo imikoreshereze mibi y'imari ya leta. Mugenzuzi mukuru w'imari ya leta atunga gatoki ibigo ko bikoresha nabo umutungo w'igihugu kandi ari nabyo bihabwa igice kinini cy'ingengo y'imari.
Ugasanga umutungo wa leta, ingengo y'imari ya leta n'umutungo bahawe bingana na birenze 60% ndetse tutitonze twasanga ari nka 88%. Ariko nibura reka tube modoreti tuvuge 60% ya miliyari 2,443 turabona iki ntabwo birimo gukabya ariko uno mubare ukomeye.
Abasenateri bagize komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari muri Sena y'u Rwanda batangiye kuri uyu wa kabiri gahunda yo guhamagaza abayobozi b'ibi bigo kimwe kimwe kugira ngo basobanure imicungire mibi ivugwa mu bigo bayoboye n'icyakorwa ngo bikosorwe. Kuri uyu wa kabiri komisiyo ya Sena yumvise abayobozi ba kaminuza y'u Rwanda. Senateri Muhongayire Jacqueline avuga ko ibi bigo bimaze kugira uburambe mu kudakurikiza amabwiriza y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta.
Hashize imyaka dutanga imyanzuro, iyo myanzuro ntishyirwe mu bikorwa, imyanzuro ikagenda igaruka, amakosa akagenda agaruka, ari ukutubahiriza inama z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, ari imicungire mibi cyane cyane kuri ibi bigo bikomeye bikoresha ingengo y'imari irenga 60% y'ingengo y'imari y'igihugu cyose. Murumva uburemere ibyo bigo 12 bifite. Twahereye ku kigo cya UR twagaragaje yuko nta mpinduka igaragara mu micungire y'ibi bigo, ariko turavuga tuti noneho reka tubonane n'abangaba banyiru bwite imbone nkubone tuganire tubaho umwanya bisanzure batubwire inzitizi nizihe.
Kaminuza y'u Rwanda yabimburiye ibindi bigo kwisobanura imbere ya Sena iratungwa gatoki mu micungire mibi y'umutungo mu gihe cy'imyaka 3 ishize. Icyegeranyo cy'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta cyerekana ko hari amafaranga menshi yakoreshejwe ibyo atagenewe, ngo hari amasoko yatanzwe mu buryo bw'uburiganya. Abayobozi ba kaminuza bisobanura bagaragaje ko imicungire mibi ivugwa mu kigo bayobora yatewe ahanini no kuba harabayeho ihuzwa rya za kaminuza mu myaka 5 ishize. Uyu ni Madamu Françoise Kayitare, umuyobozi wungirije muri Kaminuza y'u Rwanda ushinzwe ubukungu.
Mu by'ukuri ibigo byose byahurijwe muri Kaminuza y'u Rwanda nta kigo na kimwe cyari cyarigeze kigira raporo nta makemwa, bivuze ko kaminuza ihuzwa yahujwe ari uguhuza n'ubundi ibigo byari bisanzwe bifite imicungire n'imiyoborere nakwita ko itanoze.
Ku basenateri bamwe, imikorere mibi ya Kaminuza y'u Rwanda guteye inkeke mu gihe ariyo igihugu cyahaye inshingano zo kugishakira abakozi beza, ndetse hari abasanga iyi mvugo itari ikwiye. Uyu ni Senateri Karangwa Krizoroge na Senateri Muhongayire Jacqueline.
N'abarangije muri kaminuza bakora mu bindi bigo, ibyo bigo bibona kini wotiti. Bivuze rero yuko ikibazo gikomeye cyane ngira ngo ahubwo ni ubushake.
Guhora bavuga ngo hari ibigo byahujwe muri UR, hari ibigo byahujwe muri RCCB, ikigaragara nuko harimo ikintu cy'uburangare no kudashyira mu gaciro no kutumva uburemere bw'inshingano. Kuko ntabwo wahora uvuga ibintu bigo byahujwe hashize imyaka 5 ngo ubu ngubu uhora ugarura cya kibazo cy'impamvu yuko hahujwe ibigo, ariyo mpamvu hakigaragara kunyereza umutungo, hakigaragara gutanga amasoko nabi, hakigaragara kutagira ireme ry'uburezi, hakigaragara kudakurikirana ishoramari. Igihe rero amafaranga ya leta, ingengo y'imari ya leta ituruka mu misoro y'abanyarwanda, yaba ituruka no mu baterankunga, igihe ayo mafaranga atacunzwe neza akasesagurwa akanyerezwa, birumvikana ko abavutswe imibereho myiza n'amahirwe angana ari abanyarwanda.
Ku rutonde sinizatumiza hagaragaramo ibindi bigo bikomeye bya leta cyane cyane bikora ubucuruzi nka RSSB, ikigo cy'ubwishingizi bw'indwara, Rwanda Revenue Authority, ikigo gishinzwe iby'imisoro n'amahoro, RAB, ikigo gishinzwe ubworozi n'ubuhinzi, RDB, ikigo gishinzwe iterambere, ndetse n'ibigo bishinzwe iby'amazi n'amashanyarazi. Ibi bigo byonyine umwaka ushize w'ingengo y'imari byari byagenewe miliyari zisaga 200,000 z'amafaranga y'u Rwanda, bihonye na 60% y'amafaranga igihugu gikoresha mu ngengo y'imari yose. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Burundi abanyepolitike bigenga babona ko bakumiriwe matora yo mu mwaka w'2020 bafatiye ku ngingo z'umunteguro nshasha y'itegeko rigenga amatora y'imirije. Inkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana.
Muri iyo nteguro y'itegeko rishasha rigenga amatora y'2020 uwigenga n'umuntu atari umugambwe n'umwe n'imiburiburi haheze umwaka awuvuyemo akerekana ko yigenga ugereranije n'indiyane za politike akanashikiriza umugambi wiwe bwite. Ingingo y'ijana 128 idondoro wigenga uwo ariwe yemeza ko uri mu nzego z'umugambwe adashobora kwitoza nk'uwigenga kiretse haheze imyaka ibiri akuwe canke yikuye mu mugambwe yahoramo. Umushingamateka Gatonde Rwasa yatowe nk'uwigenga yemeza ko iyo neguro y'itegeko yaje gukumira abigenga mu matora. Atanga karorero kubijanye n'intonde zugaye.
Ubwa mbere na mbere bivugwa yuko kugira ngo ibijanye n'ibitigiri bya moko by'abakenyezi kugira ngo byubahirizwe yuko abahiganwa batanga intonde zugaye. None umuntu umwe yogira urutonde kugaye byerekana yuko abanditse iyo nteguro bayiteguye bisunze ibyipfuzo kubure ry'akagwi k'abantu bafize intumbero yo gukumira abandi. Bagaca bavuga yuko uwo muntu nimba yitoje nk'uwigenga kugira ngo aronke ikibanza mu nama nshingamateka abwirizwa kuronka amajwi 40% n'imiburiburi iyo mu karere yitojemo. Ibyo wewe wumva bishoboka duharura 20% ku majwi yabaye mu gihugu cyose, ubundi ngo 40% mu karere umuntu yitojemo. None twaba tujye kugira inama nshingamateka zibiri, inama nshingamateka y'igihugu n'inama nshingamateka y'intara.
Kiretse ko umushingamateka Gatogwasa akongera akaba icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka abona ko hari ibihushane muri iyo neguro y'itegeko n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, agaruka ku ngingo y'ijana na 13 itakanya isubirizwa ry'umushingamateka ivuga ko uwigenga umugwiseni umusubiriza n'uwitoje nk'umushingamateka aba mu mugambwe canke urunani rw'imigambwe yaronse amajwi make.
Mu gihe ngo habaye ngo ibintu by'abangani je ngo uwigenga ngo acagabugwa n'imigambwe agabugwa n'imigambwe gute wewe wanye ko atashobora gukora nk'umugambwe ama kandi ushake ko umusaruro wiwe umwimbo wiwe ugabana n'imigambwe ngo mu gihe yoba yarose iyo ntebe hanyuma kayivako ngo bace bamusubiriza uvuye mu mugambwe nta ndamwe byakabaye. Igihe cyose iyo amatora aba habaho ubutogwa, habaho no gutegekanya uwo shobora kumusubirira mu gihe yoba agiye mu yari mabanga cyangwa bidakunze yuko arangura mabanga. Icyo bita mu gifaransa surveillance. Nimba ari uwigenga asubirwa n'uwigenga, nimba ava mu mugambwe kanaka mu mugambwe kanaka, gushira akajagari mu mategeko mwene uko. Izo rero ni ngorane niniya cyane.
Urunani rw'imigambwe yemewe n'amategeko ariko rwatunganije inama y'uguhinyanyura itegeko rigenga amatora yo mu mwaka wa 2014 ryahahora bemeza ko batumiye abanyamigambwe. Felicien du Burundi arurongoye avuga ko ibyafatiwe ko ari biharuro abigenga baronse mu matora ya 2015.
Abigenga ntibahukiye mu mugambwe, hari hatumiye abaho abarongoye imigambwe. None umva uwigenga wo mutumira gute atarongoye umugambwe? Jewe nibaza ko arabahuguza ubakarorero ikintu kimwe cerekana yuko iyo tego ryo baryoroheza bari ku butegetsi. None wabonye abigenga bafise abanywanyi bakeye, wabonye ko barowe baronse intebe nyinshi, no kuvuga bafashe 40% nuko babonye yuko bashobora kuyakwiza. Abanaravye ntebe bari baronse gari baronse intebe zitari nke, nibaza ko atogira ingorane none nta banywanyi bafise.
Kubijanye n'ikumigwa rivugwa ndubu Burundi avuga ko itegeko riza ahubwo rifasha kugira amatora yitabwe na bose, ariko mu kuritunganya hisungwa amategeko ari mu gihugu na cyane cyane ibwirizwa shingiro.
Uyavuga ko bamukumiriye we nivyo yishiramo, ubundi hose ishaka ko matora ajamwo bose, ntagira abantu bavuga ngo bakumiriye abantu ushaka amatora ajamwo bose. Erigatandukanye ibintu n'ibintu, abigenga sabanyamugambwe, abigenga barigenga, abigenga barindira ku itegeko ribaho bakazokurikira ibivugwa ku bigenga. Ibindi bwizwa shingiro rivuga gute?
Kiretse ko uwigenga yitoza ku giti ciwe mu nteguro y'itegeko rishasha nta n'urunani rw'abigenga rwemewe. Mu ngingo zahindutse harimwo ijana na kane ivuga amafaranga uwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu abwirizwa gutanga, ayo nayo akaba ari miliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi, agasubizwa n'imiburiburi uwashikanye ibice 5% mu matora y'igice cya mbere. Ni mu gihe mu itegeko ryahahora ryategekanya imiliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi kuwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Iyo neguro ikazocijanwa mu nama shikiranganje kugira yemezwe ishikirizwe inama nshingamateka na nkenguzamateka imbere yuko itegwa ku mukono n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Umugwi w'iterabwoba ukorera muri Somalia Al-Shabab wagize igitero ku ihoteli yitwa Dusitu ku murwa mukuru w'igihugu cya Kenya Nairobi. Umenyesha makuru wacu ari Nairobi wiri Roger Wirikaneza arabidubwira.
The third accused person is acquitted of all the charges facing him and is henceforth set at liberty.
Uwo numukuru w'urukiko rukuru rwa Nairobi Francis Andayi igihe ariko asoma ingingo zo kurekura Dan Deg Ibrahim. Uwo mugabo aturuka mu gihugu cya Somalia yari ikekwa ko ariwe yarishe imodokari yatwaye amabombe yakoreshejwe mu gitero cy'iterabwoba cyibasiye inyubako ya Westgate Mall ikorerwamo ubucuruzwa rutandukanye ku itariki ya 21 ukwezi kw'icyenda mu 2013 ku murwa mukuru Nairobi. Icyo gihe abantu 67 nibo bahasize ubuzima, abandi batari bake barakomereka bongera baramugara. Uwo mukenyezi mwakomeretse cyane bimuviramo ubumuga.
I never forget the time 12:30 and everything changed. I came home in a week.
Sinzigera nibagira ico gihe. Hari saa 6 n'igice z'umutaga. Ibintu byose byarahindutse kuva ico gihe. Natashi muhira bansunika ku gatebe. Imyaka ibiri yose nayimaze ngendera ku bibando gushika uyu munsi kuja ku kiyaga ngo ngendere ku musenyi biragoye. Simvi birato nambaye ariko ntacyo bitwaye ko ngifise amaguru yompi kuko nayo nashobora kuyatakaza. Kuvyukuri sinzosubira kuri Liya Mall. Sinzongera kuhahonyoza ikirenge. Ubu abasigaye bafunzwe bikekwa kuba baragize uruhara muri ico gitero ni batatu. Nabone baturuka muri Somalia. Umushingwamanza Danstan Omari yibaza ko bazokwagirwa n'icyaha maze bagakubitwa intahe mu gahanga.
There's going to be closure, definitely. There's going to be closure.
Hagiye kubisozerwa gy'urwo rubanza kandi twizigiye n'imiburi ko niba bari bo bakoze kirya gikorwa c'ubugesera cyatumye abantu benshi cyane batakaza ubuzima bwabo urukiko uzofata ingingo. Hanyuma ubushinja cyaha ufatiye kuri ico cemezo nizera neza ko buzoca buraba busaba ibihano bikomeye byo guhasha hisunzwe uburemere n'ubwoko bw'icyaha. Ubwo rero ntankeka urubanza z'arwiki gitero cyakozwe kuri Westgate Mall rugiye gusozerwa. Nta kindi na kimwe turindiriye atari uko urukiko rucurubanza kandi buzoba bubaye ubutungane kuri bose. Ariko abaregwa nibaza n'ivyemezo ko ataruharana rumwe bafite muri ico caha hazoba ukunguruza urubanza. Mugabo nkuko nabivuze nta mahirwe menshi ahari ko bishika ivyo. Imbere y'uko urubanza rusomwa abahoze bakorera kuri Westgate Mall ubuyasanuwe barafite ico bishimira.
The reopening of these has given us a new impetus.
Iyugururwa bushasha y'imol byaduhaye uwundi mutima wo kwigwanako n'ukwikomeza kuko mu bisanzwe intumbero nyamukuru y'intagondwa nuko aho bateye abantu baca bubugara burundu izo nyubako n'amagorofa bakahashira ibibanza by'urwibutso. Ariko kuri Westgate twaranse kubikora ivyo. Umuhari w'intagondwa z'abayisilamu wa Al-Shabab ufite icicaro mu gihugu ca Somalia ukaba washinzwe n'abanyesomalia nyene niwe wiyemereye ko bakoze ico gitero ku nyubakwa y'urucuruzwa ya Westgate Mall. Ahanini cuwo muhari uziza Kenya nuko ari kimwe mu bihugu vyarungitse abasirikare kugwanya uwo muhari ku butaka bwa Somalia. Kuri uyu wa kabiri ku muhingamo ikindi gitero inzego z'umutekano za Kenya zivuga ko gishobora kuba ari iciterabwoba cakozwe ku murwa mukuru Nairobi ahitwa Riverside ku nyubakwa nini rwose irimwo amahoteli menshi hamwe n'ibibanza bitari bike bigizwe n'amabiro. Nk'inyuma y'isaha imwe ico gitero kibaye umuhari wa Shabab wanditse muri make ku rubuga rwabo rwa interineti w'emanga ko ari bo bakoze ico gitero uvuga ko abagwanyi babo batanguye guturitsa ibibombe imbere yo kurasa. Ivyahononekariye gushika ubu ntibiramenyekana ariko abantu batari bake bakomeretse imiduga myinshi nayo iraturirwa. Eroje uri kaneza Nairobi Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC yo nkuru yari ishimikiye cyane cyane ku rubanza rw'abagirizwa kuba bagize uruhara mu gitero cyabereye mu kibanza kirimo imangazini Westgate Mall mu mwaka wa 2013. Yamara umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza yagarutse no ku gitero cyabaye no munsi ku murwa mukuru Nairobi naco nyene cyagirizwa umugwi Al-Shabab ku Hotel Dusit D2. Mukanya gato rero tuzoba duseziranye ariko dusubira tubibutse ingingo nkuru z'amakuru muratubabarira niturose ako kanya ibiganiro n'amakuru twari tubafite kuri isaha aha niho bigarukuye kuri radio Ijwi rya Amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mugire ibihe byiza
mwari kumwe kandi na Fidiri niyo ngabo na Thomas Kamirindi kuri ayo makuru twabagejejeho murakaramu
yasinarabye neza.